Inama nk'amategeko isasa ku murwa mukuru wa politiki Gitega niyo yemeje Leonard Manirakiza kuba umushizamanza akizigenza wa Repubulika kuri uyu wa kabiri yatowe ku majwi 38 kuri 39. Umushikiranganji w'ubutungane niwe yari yaroye gutanga mu nama nk'amategeko umwidondoro wiwe. Domine Banyankimbona ntiyigeze yavuga icyatumye Sylvestre Nyandwi yahora aramutwaye mabanga kuva mu kwa 8/2016 ayabagozwamwo, gusa yavuze ko umushasha azanye ubwira bwinshi. Umushikiranganji akizigenza umushasha aturuka mu bwoko bw'abahutu nkuko biteganywa n'ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha. Ni mvukira y'intara ya Muramvya hagati na hagati, uwo yasubiriye nawe n'umuhutu wo mu ntara ya Bujumbura mu Burengero. Manirakiza yarazwi cyane igihe yari umushikirizamanza mu ntara ya Muramvya avukamwo, aho hagati y'ukwa gatandatu n'ukwa munani 2016 yafungisha abanyeshuri bagera kuri 6 bari basibanganije ifoto ya nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza mu bitabo by'ishure. Anazwi kandi nk'umwe mu bashashe mu rubanza rw'urupfu rwa Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu wa mbere yatowe mu nzira ya demokarasi akicwa amaze amezi 3 gusa ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Baba bari mu ibohero rya Gitega canke ababuranye badahari, bose bavuze ko umunyororo baciriwe harimwo gufungwa wo guherayo ari icemezo ca politike atari ingingo y'ubutungane. Ubu yari muri sentare ntayinyuzwa, akaba yari umwe mu bakuru b'amaservise. Kuri uyu wa kabiri yemerejwe icarimwe n'abandi bacamanza 8 baroye muri urwo rukiko rukuru mu gihugu. Munyamategeko Dieudonne Bashirayishize yahoze ari icegera c'umukuru w'urwego rw'abanyamategeko muri Afrika y'ubuseruko, akaba ari no mu runani Kavib rurikiyemwo abashingwamanza baburana ku vyaha bihanwa n'ubutungane mpuzamakungu. Avuga ko umurwi mushasha abarundi bawiteze ko vyinshi narijya utowe mu gihe umukuru w'igihugu ubwiwe amaze igihe yidoga kwica gisata kibangamiwe n'ibiturire n'ukutigenga.
Abacamanza bashasha bahejeje kugenwa muri sentare ntayinyuzwa y'u Burundi n'umushikiriza manza mukuru wa Repubulika y'u Burundi, baje mu gihe umukuru w'igihugu amaze igihe kinini yidoga, avuga ko ubutungane bwazingamitswe n'igiturire bukazingamikwa no gukoreshwa n'abahambaye kugira bakingire inyungu zabo canke kugira bacireishe izangondagonde inzira karengana. Abarundi rero bazobabiteze ko byinshi, babiteze ko ibintu byinshi bihinduka.
Amazina y'abacamanza n'umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika yari yemejwe kuri uyu wa mbere mu bikorwa by'inama nkuru y'ubutungane n'urwego rurongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Icegera ciwe muri ayo mabanga nije hangenda banka yahoze y'umushikiriza manza akizigenza. Avuga ko abagenywe bose ari abakenyezi n'abagabo babushitse kandi bazofasha kugira imanza z'umurengera muri sentare ntayinyuzwa zigabanuke.
Nka ko nkuko byashikirijwe muri iyo sentare huzuyemwo imanza nyinshi cyane, kandi aho nyene igitigiri cy'abayigize ari gitoyi cyane. Igenwa ry'abandi bacamanza rero rizotuma izo manza zigabanuka, gutyo abenegihugu baruhuke kwama barindira gihe kirekire ko imanza zabo zicibwa. Abagize inama nkuru y'ubucamanza bamaze kwiheza neza amazina y'abashikirijwe ngo bagenwe mu mabanga atandukanye, basanze ari abagabo n'abakenyezi babikwiye ufatiye ku buhinga ubukerebutsi n'ubwitonzi basanzwe babaziko baca barabemeza bose.
Nagenda banka amenyesha ko umukuru w'igihugu ararwa ishinga n'igisata cy'ubutungane.
Ku bindi bibazo byo kwigwa n'inama nkuru y'ubucamanza, nyiricyubahiro umukuru w'igihugu yatangaje ko bigiye kwicarirwa bimwe biboneka kugira ngo bizotorerwe umuti uramba. Ati ingorane zihanze ubutungane ni nyinshi kandi zihambaye.
Umunyamategeko Bashirayishize we asanga hakiri kare kugayira abagenywe canke kubashima naho muri kahise ata kintu gikomeye bakoze mu guteza imbere ubutungane.
Kubacamanza canke no kumushikiriza manza nta kintu kinini inyo umuntu yovuga co bacara baranze muri kahise mu bijanye no guharanira ukwigenga kubucamanza, ariko kumburengira baronse umwanya wo kwerekana ico bashobora guterera kugira ngo ibintu bihinduke. Ritararenga rero nta uritera ingata, umuntu nibaza yuko yobaha umwanya akaraba ivyo bakora muri kahise ari bamwe bamwe ubona bakoreshwa muri ibi nabiriya, ariko ubu abarundi bakaba biteze kuraba bafatiye ku vyo umukuru w'igihugu aragize iminsi avuga ko yifuza kuraba ivyo bakora. Nta muntu rero vyosinziriza ngo hari igitangaza baje gukora, ariko umuntu azobarabira kubikogwa.
Ubaja ku butegetsi mu 2020 ibiri Perezida Evariste Ndayishimiye yumvikana kenshi yaraye abacamanza n'abakora mu gisata cy'ubutungane, mbere avuga ko n'amategeko bakoresha benshi batayasoma uhereye ku ibwirizwa nshingiro. Akatari gake yagabishije kuzobafuta. Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe we yagabishije mu kwindwi uyu mwaka uheze ko abacamanza bakomeje kwigenza nabi bashobora kuzosubirizwa n'abashingantahe b'intahe yo kumugina bacimanza mu mitumba n'uducimbiri. Eroje uri kaneza Ijwi rya Amerika.